Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Hijui ya Amerika jie kwa shikiriza vigano vya radio mkirunia mkiru wanda murundi mutukumbira kumirongo mingu fia shortwave kumetero chumini chenda kumetero mirongiri nazwiri murugwanda mutukumbira kui FM jana kane nibiche vitatu mwushora na kutu kuri kia kuri Facebook na YouTube kuri radio achuno kukiwanza chatu shamakuru wezi tatuka akaburungu radio achu vewa akaburungu.com Mwili weneza nchuti mwese na mwili wakundi radio ni Hijui ya Amerika mwili kumona Frederick Hondikije ikaze mwese mkiganiro mwili sangu
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit YLEAD Summit 2021 igira gatano. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC rifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC, ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka ishyirahamwe EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Icivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kuronsa bifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira ya Arusha rukurikirana ibikorwa by'iyo nama hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Eric Segimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Segimana.
Turaho turashima, namwe muraho Washington.
Ego turakomeye, ndabona aho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni grâce à Bimenyimana akabari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacarondera telefone yiwe, turabona ko itari kuyarengana neza ariko mukanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza haranira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugarutse kumwe rero Eric Nsengimana. Iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere, iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye i Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje urwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi, aho nicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya COVID ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga 8,000. Hano hakaba hari nk'3,000 i Arusha. Rero inama iri kugenda neza nkuko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nkuko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
murasha kutubwira nk'ugaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitabye iyo nama.
Ugaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania. Tanzania niyo riko irabera, u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi, ruri ngaha kanini kwinshi cyane twashoboye kwitaba ino nama. Ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama ino nama mpuzamakungu y'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa kubyerekeye nka kazoza ka Afrika ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ugwaruka mu kubera ko nico kintu ca mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'ugwaruka yoshigwa imbere amasicane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, mu bijyanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa, no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe, no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano, ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ese hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakavugana kuntuze kuri programme bisa Arusha Debate, bakagira bakavugana baka ugwaruka kuri Afurika twifuze cyo yo bimeze gute nk'ugwaruka rw'abaserukira Urundi mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kuraba ingene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika, rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, ari nawe asanzwe aserukira UURD, ariwe patro wa UURD hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira y'akarere ka EAC, no kuvuga East African Community. Ndetse n'abandi batandukanye bakubigo batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Kubyerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama, kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze, ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye, hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa ni nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi.
Mbo inama izohera itariki 12 no munsi itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere, ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye, ndetse no guhanahana ama opportunite, novuga ayari aha ubundi muntu akashobora kuya benefisiya ko ni izo programme bariko barashyira habona nacyo cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere, abari mu makoperative, abari muri mu by'amahoro, abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika. Rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce, no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye. Hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye ku bijyanye na e-commerce, ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera, kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirinjira mu buhinga bwa none, ubwo tusanga hari amakode amwe adashobora gutanga, ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahanahana ibyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi. Ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri, bafite isoko niniya cyane, yuko lima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira ku mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye. Ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwese turaba ibimuranga.
Nk'uko mubivuze ibihugu byose byo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma urwaruka rwisununura. Hari nk'icyo kibazo cya udandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatunganije iyo nama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa niyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego nk'uko mubivuze n'ikibazo kubera ko mu bijyanye na ntuze na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu nk'uko mubivuze bamwe bose turi kuraraba bakaba bivugira hanyuma mugabo nk'uko batwahuriye hamwe birodufashe cyane rwose dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakayitorera bije kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko hari ibihugu specific bavuga ati turiko dukora ibi ni guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo bariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko urwaruka rwinshi rutagira akazi, urwaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwitunganiriza imigambi. Usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Eni Ela Bukeneza hamwe na Benigrace Bimenyimana. Amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kurindira turafite umunywanyi w'iradio hejuru y'Amerika. Desire muraho, murakomeye? Muri hehe?
Nire munara kiundo muri komine usoni.
Nani vizita chane gose, tuliko tufuga chane kuna ama kuhuzu gwaruka. Ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika urwa inama mushaka kuwa mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenye murafite ikibazo murafite cyimvuye turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama akaba arongoye n'ishyira hamwe Ajap Africaine. Désiré mufite ikibazo icyimviro duga ku ijambo mu kanya gato.
Ko mbanze kuramutse umutumire mwadutumiriye.
Ndabaramukije Désiré.
Amaze ikibazo nari ifite. Murabona nk'abantu tuba ino mu hagati nibyo bya iryo terambere bizushika tweri dushikiye.
Murashobora yego urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Désiré. Iterambere rirashika ariko abashikira kandi murazi ko imigambi myinshi biri kirakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba na imigambi amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azashikira. Ariko ikintu cya mbere na leta y'u Burundi irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushyikira benshi bishoboka no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshye kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyishyura mu muhaye. Turi kumwe kandi na Daniel mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ninde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyo.
ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afrika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri bitewe nuko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari. Hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afrika bijyane n'imirimo ihaboneka? No, ikibazo cya kabiri. Halo?
Dua kwija madakumba.
Yowe, turabumba.
No, ikibazo cya kabiri.
Yego.
Hakorwa umbezi kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga?
Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri n'ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko reka ndamuhakanya Singimana agire icyo avuze ku kibazo cya mbere. Duga kuri Jambo Eric.
Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo, abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha. Mvuze nk'aho mperereye mu Burundi, baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental. Muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko ruzozerinze, muri icyo gihe biba ari byiza ko umuntu ahejeje ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha. Yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato babikije mu mashuri y'intango.
Eric Nsengimana, kuri icyo kibazo nyene ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga, hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwiyunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuriat, bamenye ibintu bashobora kujamwo ari kudandaza ibindi ibintu nk'abantu benshi batijijukira? Hariho ukuntu ugaruka gutangura kuza rurimvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuriat?
Ugwaruka mu kino gihe rurumariza amashuri kenshi rusharuca mu mashyirahamwe bakagwigisha ibijyanye na entrepreneuriat. Bahejeje kugwigisha ibijyanye na entrepreneuriat ruca ku mirimo, kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twe twigisha, hama bagashobora kugira kandi na pratique. Muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere. Mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere ni bijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukreya amakoperative, mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji, kandi rugashobora kandi gukreya ama industry mato mato. Twe nk'ubu ntanze nakora nko mu Burundi, ubu biroroshe gushobora kugira icupa ryo mu Burundi, kubera ko nyamucubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije, hanyuma kandi akashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite ikinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira. Agashyiraho kandi intege mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere. Rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari ukwama rukorera mu minwa ya leta, abo bakuyemo bakaje gukora muri leta ni sawa, ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya.
Tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho, muraho.
Turaho, turakomeye. Muri hehe Jean Baptiste?
Mu Rwanda, ndashumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cyane gusa, kandi kazina ninde?
Nishumbusha Jean Baptiste ariko kuzina za kazina ni Batiri Feble.
Batiri Feble?
Oui.
Nukugira Batiri Forte?
No,
ni byiza cyane gose rero muje kwijamu duge kwijambo ikibazo cy'imvira turiko tuvuga kunama ikubera yarusha mu gihugu cya Tanzania inama huje urwaruka
kibazo mfite ndumva ko babahugura ku njye nyine entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital no no umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda babarize kugira ngo batangize nka ntoze batangize umushinga
ikibazo cyiza Eric Segibana icyo kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibimvuye byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ibibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora icyo kibazo cyo bakiko kirashikizwa muri iyo nama
navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo le ariko kuco no byirugaruka kuje no kubura imitahe ca no kubura ama ubwishingizi no nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro kugwaruka n'inta karahara mu rugana ntibacura canke se ugwaruka nkuko wahatwa igihugu cya Tanzania bivutse nibo benshi muri Afrika kandi nibo bashobora kugira ku bwisho batereye mu gwaruka rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu minwe ya yase ni ukuvuga kigiye kuja mu minwe y'ibihugu bitatu karere bizaba byoroshe nk'ibihugu biboneke ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshyira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu mawenisi atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko urwaruka ngo yakoresha buke buke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe yo gukora ibintu birebire kandi birakunda
egome tugalutsiga Eric kukindi kivugo cyo nama kuronsa uraro nkugwaruka mutubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
kuronka
uraro kuronsa uraro urwaruka
mu Burundi nkuko mubizi urwaruka rwishiro ruhejeje amashure benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko ari atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko urwaruka rwishyira ruba rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo
ikindi bintu bwa Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu mwe mwifuza ko byo babiri mu itangazo rya nyuma tutangwe ku kicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazo za Afrika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika byo babitarashikirizwa muri iyo nama ni nk'ibi
etwe nyo twifuza ko byo bamwe icambere nuko ku bijanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo bushyira imbere mu bijanye no mugabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bacyongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bava mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'aba South Sudan abavuye muri Tunisia nabo nyene hariho benshi baje batazi icyongereza, ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kuwushikiza icyumviro ushikirije icyumviro mu gifaransa ukamenga barakangutse. Ibi rero bogira bobishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza, ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigusha twita translate. Hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu, kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntu ze yo muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe, ugasanga bariko barabadikiti ibyo baza gukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije, ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo. Rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC na shenshane mu madomeni atandukanye mu kibihe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora tegura nkagitegurira hamwe, hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe. Ibyo bizoba bikomeye kandi turifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyene bikaguma mu byakoretse, kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma.
Kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe. Urwaruka mwarabonye mu nama yakubera Glasgow ukuntu rajwe ishinga cyane rwose n'icyo kibazo, aho urwaruka rwakoraniye ahirarusha icyo kibazo ku byerekeye kazoza ka Afurika rwakivuze kwiga.
Kubyerekeye kazoza ka Afurika urwaruka ruri ngaha rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane, kubera ko urwaruka rw'isi rwamaze kuragira ingorane. Hari mu bijyanye na instabilite politiki isanzwe iri muri Afurika mu bihugu bitandukanye, barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategereje guhagarara ko, kandi barabonye ko kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka, tugakorera hamwe mu masomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu, kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu. Ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye muri Afurika yacu, ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza, hanyuma ubwiza bwabyo n'amaoportunite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukagira tukanza gukunda ibihugu tupamo.
Ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe, ikintu mwibaza ko cyoba kiri muri iryo tangazo rizosogwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka ni hibi?
Ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama industry asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubushobozi bwabyo, hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko twose turiko turabikora, ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana, kuko umwe wese agiye yikorana usanga atacyo byashyitse ko abandi bariko baratudira amashamba, ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo rubasha zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no gutudira amashamba. Ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije, ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore nayo bure gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro kugira ko gukingira ibidukikije, kuko benshi na benshi uduhona ashoboye kuyishamba akarihereza umuriro kubera atazi akamaro kabyo.
Eric Nsengimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu. Tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofata imigambi yo kugabanya ubushomeri hakaboneka ubuzi mu rwaruka, ikintu mubona cyokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bifite imigambi imwe, ikintu mubona cyohurirwa ko ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye wisununure mu byerekeye ibyerekeye kuronka akazi.
Eh kino cy'ambere cyo kugwa nabivuze ko ariko abagwa gose ko muri Afrika batigezwa ku mikambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza ko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri. Hanyuma bashobore kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bariko baravugana bumvikana, hanyuma urwaruka rugashobora ruharonkera akazi gatandukanye. Hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhuriza ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afrika, kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere. Rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini, bashobora kuza kumbesa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambesa mu bindi bihugu, gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanana urudanirwa byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikorana twumvikana.
Ku byerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi eka abakiri bato mu bihugu bitari bikihari gihe haba hari nk'intambamyi intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi n'ikihe, ko turazi ko hafatwa imigambi myiza guhimiriza gwaruka kuri amashuri y'imyuga kwishyira hamwe bashyira hamwe ikintu kenshi na kenshi kiba nk'intambamyi n'ikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza.
Ikintu kiba intambamyi ni ibijyanye ni politike z'abantu bamwe bamwe zidatomoye, ushobora gusanga baciye baca mu mitwe y'abantu bagatanga bakababwira ati ibyo bintu muriko murigana na kimwe kizovamo, bagatanga kubahindura mu mbutwe, bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo, bamaze kubikora batabyumvamo, gutyo ibintu byose bitanguye gupfa. Rero ni intuze iyo ni intambamyi ikomeye cyane ya politike, hakaba kandi n'intambamyi y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye, nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga icyongereza uno munsi, sibyo byakoronije abavuga igifaransa uyu munsi, kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye. Ni nacyo gituma ubona bakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora, ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije
muri iyo nama murimo Eric Segimana. Ni inama yatubiyemwo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka, ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ari ibibazo bihambaye cyane rwose. Mutekanya gute gusangira ivyiyumviro vyahashikirijwe n'urundi rwaruka rwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho buca mugatahira?
Mutwege aho tubukera tuzogaruka mu gihugu cacu dushobore kugira inama dabord tutange raporo ku mushikiranganja tujejwe ingene vyagenze, hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganja tujejwe nuko kuvuga umushikiranganji w'inzira ry'u Burundi mu karere k'ubuseruko gwaruka ibintu n'imico kama, hanyuma duhejeje tuheze tuvuge ingene vyagenze, duhejeje kuvuga ingene vyagenze tuheje kumuha icegeranyo c'ingene vyagenze. Bamwe bose abashoboye gutaba ngaha nta muntu n'umwe yaje yigenga, bose baserukira amashirahamwe, abandi bagaserukira ama institutions atandukanye y'igihugu c'u Burundi. Tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko vyagenze no gusangira icegeranyo c'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tuzoba tumaze yarusha.
Iyo nama murimo Eric Sengimana igira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ivyipfuzo n'ivyiyumviro vyishira hamwe byo mu bihugu byo muri Afurika mu buseruko. Iyo migambi mwihweje ukuntu iriko irashikirizwa iratandukanye n'imigambi ishikirizwa mu yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ryanyu ry'abakiri bato ajapa africaine, ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba mwahakuye n'iki?
Ntabwo itandukanye cyane kubera ko muvyo turiko turakorera ko n'abajenerere bashoboye guhurira hamwe nkuko twama duhurira hamwe nyene, ariko nkuko mubizi iciyongereyeko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu yase kuvuga Kenya, Burundi na South Sudani na Tanzania, Premier Ministre yaraje ngaha ndoho nivo nukuvuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko biriko bizobishobora bizera ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga nyimba ni kubushiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko dushobora ko hashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izoba ivyumva kuko ubwa mbere nk'Uburundi bizahora bijamwo ariko ubu murabona ko bwarungitse cegasa mbese umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi muri bino bikorwa aha rero bica bivyerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bavye bashire ibyiyumviro vy'ukwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitavye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Seyimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari byategekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amaleta ntashobore kubashigikira ngo ashobore gushyira mu ngiro ibyumviro gufasha kugira gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseho ubu rero nk'uko amaleta yagiye abyiyemeje akaba agiye gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseho kubera ko baca babura uburyo bwo kubishyira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangwa gushyira amaproje amplase atandukanye muri EAC rero no muri Afurika yose ukaba bitabye bose hazoba hari amaporogaramu atandukanye bazokuyisunga kandi ashigikiwe na leta ubu nibyo tubona ko bagezeho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe Ajape Africaine muri iki gihe yari i Arusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka rikuru kwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kuronsa n'akazi batumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Beni Bimenyimana amatelefone yabo asana yagoranye ariko turi kumwe n'umushingantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushingantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwa ko gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufise ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyereke politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku byerekeye iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka ntirwime amatwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muri ko murakiyaga muri iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko turabiyaga kuko turiko turabishyigikira kuko nicyo cyatuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushigikiwe ruriko rurashigikirwa no kuvuga kamwe ko urwaruka kariko karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka bwo gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida ashobora gufata umwanya igikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushyikiriza raporo tuzobaha bazovyintegra muri programme z'ibihugu tukaba ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuzoba twashyitseko
iyo nama murimo mushana Eric Nsengimana iri kwikurikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo eka hakoreshejwe n'ubuhingangura ukanabumenyi bitavye iyo nama bishike aho yarusha bubabanganiye
abisikenga yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 3000 kuri no centre ko ni centre nini cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya COVID yose yubahirijwe
mu barongo y'abandi batumiye muri ibyo biganiro Eric namwebwe murimo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwa mwararonse akaryo ko gufata ijambo
ego mu batorwa n'abantu baba bapurayinze kuri internet bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobagwa ko le hanyuma bakashora kugira ico bashikirije hanyuma bakagira bakana n'abashikiriza online bakabaselectiona bafanye ningene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaro
mwebwe mu mwamwe aronsa kanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo bategetsi baserukira urwaruka n'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bari kubarahuriza ko cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari ikibazo cy'uko politike ziriko zigenda zitahagaze neza muri Afurika mu bijyanye n'ibihugu nko muri South Sudan muri Mali bariko barabona ko muri Congo intambara z'urutapana ko bishobora gutuma urwaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose bashaka kuba aba responsable muri ivyo na kandi kwisetana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu ugasanga bariko bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka 3 igihugu cyacu gisekazoza kahe ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijanye n'ibijanye no kugira no ku no kutagira novuga politike zihagaze neza muri Afurika ugasanga rero ibyo bica bibahandikapa mu bijyanye n'iterambere ntirikunda mu kivata amahoro ahari ariko abantu benshi kandi bakaba bari kubarahurira cyane cyane ku buryo rudandazwa byo kwiteza imbere mbere hariho n'abo twacanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka homozi igeze gukora iradiyo yitwa Gasape abo yasizeho urubuga rukora nka Facebook akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afurika ati nibyumvikana ingene ya Afurika tuguma dukoresha imihora yo mu zindi konti nawe ukamenga twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afurika hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze rero usanga turiko turashikiriza ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora abiwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose hanyuma kandi ugasanga hariho n'abandi badasanga badashikiriza ibikorwa by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashikiriza cyane ariko imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi imigambi ikomakomeye ijyanye n'iby'ubuhinga kudandaza biciye ku mihora iyo iriko irashikirizwa kandi irikishikirwa na bose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Philippe muri aho Philippe
mahoro
muri hega Philippe
atubu tuvugana duherereye ingozi mu Burundi
kandi kazi nakawe ninde
ni nyandwi
duga ku ijambo ikibazo cy'imvi
sewe nta kibazo muri make fisa ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko nimiriza n'urwaruka rw'u Burundi n'abari muri Afurika bose gushigikira ibikorwa by'urwo rwaruka ruriko rurakora kuko urumva ni ingirakamaro cyane
umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri utameze neza ariko yarahije gushikiriza icyumviro cyiwe nuko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biriko birasangirwa n'urwaruka tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana mutegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo?
Twebwe uko tubitegekanya, tubategekanya kugira amanama atandukanye yo kugira serivisi y'ibyo twakuye ngaha, ndetse n'ibibazo bimwe bimwe twagiye twumva bishobora gufasha Abarundi, tukabitegekera amaprogramme yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza, na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative, bishobore kubashikira kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidoshikira abatari bakeye.
Mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama, mu majambo make cyane rwose mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodo k'ingene twebwe nk'urwaruka rw'u Burundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi 2020 atamaraso sese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi, kandi urwaruka rukashobora kuja hamwe rugashira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza, hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze, aho twagiye tubona urwaruka rwinshi rwagiye bakoreshwa, hanyuma twe nk'urwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye ku rwaruka nk'abaride, urwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafite novuga akaricangamuhogo kutanga abahanga byagenze gushanga byagenze uku bagatora atawanjya wango cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko hari abarenganyijwe canke abamerewe nabihu, ndetse ikibigaragaza hagacaba amahoro hagakurikira amahoro ku buryo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora, hanyuma kandi tubereka kandi na perezida wacu turiko turagira mu mareta no mu bijanye n'iterambere, ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushigikiwe n'igihugu, kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora.
Vyarigaragaje Eric Nsengimana ko nk'uko muyivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyereke politike ku bwanyu hoko wiki kugira ngo urwaruka rwima amatwi y'abajya politike?
Urwaruka rurakwiye kumenya kubanza kwiga ubwa mbere, rukamenya agaciro kago, rukamenya imyaka rufite, hanyuma rukamenya hore dorajenese ni iyihe, rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora, bica vyoroha cane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora, rukirinda cane umuntu wese yohamagara abahamagarira umuko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye, na cane cane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe, ni vyiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijanye n'inyigisho, rukabanza rugatahura, rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaja mu bikorwa vy'iterambere, kandi ivyo bica bibafasha cane gose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku ivi waze kubakoresha, kuko benshi na benshi twagiye dusanga ibaro vyerekana ko bakoreshwa kubera ubukene.
Kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsengimana ko gishobora gufasha urwaruka, mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi go kwiga amashuri y'imyuga, ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza, amashuri ya karonka lisansi, rukaronka maitrise, rukaronka doctorat. Ibyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushome n'urwaruka burangira. Ikibazo cy'indero n'inyigisho mwaba mwaragishyize ko?
Ikibazo cy'indero n'inyigisho ni ibyo tuzokwiga ejo, ibyo nabyo bizi imbere, kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome cyane muri Afurika mu kuguha akazi, barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye babyize, bigashobora gutuma udashobora kuronka icyo washobora kuronka, ariko mu bindi bihugu suko bimeze bamaze gutera imbere nko ngaho ni muri Amerika, baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibikorwa bakabikora neza, bakaraba n'icyo ashoboye akabize baraba. Mugafe muri Afurika bacarageze amadiplome, nicyo gituma urwaruka duhamagarira kuyaminuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntihagire na opportunite n'imwe ishobora kurusimba.
Ibintu bwa Eric Nsengimana mwifuza ko byaba biri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje ikivugo kazoza ka Afrika uburaro eka nukugabanya ubushomeri mu gwaruka ibintu mwifuza bitoba eka bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byoja morning ni nkoko hotorwa ikiganya Afrika kije gufasha imigambi y'ugwaruka n'ikiganya Afrika kijejwe gufasha gusubirira ama hypothèque muri Afrika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kubaha ingurane amaleta agashobora kubakredita canke amashyirahamwe nk'aya ya se canke inyo africaine igashobora kubakredita ubwo gwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ino bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo nuko kubijanye na programme y'ugwaruka ama programme ibihugu bikora cyangwa uburere bazabara bakonsulite bakashyiramo ibikorwa biyumvamo nk'ugwaruka bashobora gufatira ko ntibagende ngo bagire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu gwaruka ati ibintu twifuza ko bishobora kujyaho oya dushaka ko bashobora kugira bagira consultation y'ugwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bariko barashyira mu ngiro atamazo bisambura ata muntu n'umwe ashobora kandi no kubyonona kubera ko n'abazoshyize mu ruhara muco wa barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijyanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu bogushyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijyanye na politike ndetse no mu bijyanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita press kuko nacyo barayikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bikoresha abantu bakabaexploita hanyuma bahejeje kubaexploita bakabagaruka n'iwabo ataco bakimaze rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntunze bikaca muri recommendation za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorerako
Eric Sengibana mwihweje ibintu amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye uvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkora mutima nk'ibi
ibibazo bijyanye n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afrika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afrika
muri rusange muravye ibintu biri kubirashikirizwa Eric Nsengimana murafite akizera ko ugwaruka ruzoteba rukisononora muri ivyo bisata vyose
ego icyizero dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha ariko ubwa mbere murazi ko siko byamye nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama ibitayitabye na byo byararungitse abayiserukira hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe abadonateri barimo ngaha batabarumviriza amaproje bumva tomoye hanyuma bakagira icyo bakoze bakazagira icyo bakoze bagashobora kudifinansa
muba muzi igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo
kenshi na kenshi zikunda kubera iya Arusha ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu kuko turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bikashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye
nk'uko byategekanijwe iyo nama yatumimwo urwaruka rushika ibihumbi icumi mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi ariko mwavuze ko abitavye bashika ibihumbi bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu mu gihe ugaruka ngo kwitaba ari rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afrika ugaruka rungana gutyo nk'ibi
turabona nka Kenya ushobora kubakira na n'Uburundi bashobora kubakira kuko na twese turi nturahantu hamwe y'isenta ishobora yakiriye nk'abantu 2000 abandi baragenda mu yandi mantu zeme yandi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikaba kandi igidisponenti zishobora kuba deplasa nta gihugu na kimwe kizashobora kugira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba babyemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu.
Mwihweje ibyahavugiwe ka mu motera ugwaruka rwo mu Burundi ni nka kahe rekeza nyuma
waka munotera ugwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo kuko ni ugwaruka rwonyine twazananye ino bafite ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'amakoperative mu bijyanye no kurima n'ubworozi usanga bafite inkoko usanga bafite ariko barasaba biboneka usanga bafite amasosho media bashoboye gushyiraho rero nubahanura kubandanya dufatanye mu nda kubanayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe nacyo cyane ubushikanganje bw'ugwaruka kandi ikindi nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mu twibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama rungariki
turi 20
ni byiza cyane rwose. Hanyuma ngo ubugira babiri akamumotera abanyapolitike kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha kugaruka gukemura ibyo bibazo byose twavuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwirafatwa ariko akamumotera abanyapolitike muri rusange atarabo mu Burundi gusa ni nkaka
kama twotera abanyepolitike bose muri rusange ni uko bokwirinda kuguma bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo bogira boraba bagashima ineza y'ugwaruka bagashyira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'ugwaruka bakayirinda kandi hagati yabo kujyana kuko nibonye nicyo kintu nyamukuru gituma ugwaruka rusubira inyuma nicyo kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma baje hamwe bareke ibintu byo guteza umuvurungano amatora abaye bagire nk'uko bagize mu Burundi bamenye ko fair play bagire nk'uko bagize mu Burundi bubahirize uwatsinze niwe atware mugabo watsinzwe ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bitegeko gutyo bidosha bidufasha cyane rwose ko imigambi twakashaka kuyumva kandi tukagenda neza.
Hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana, ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu. Icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera kamo gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuje amashuri cyanke ubuzi. Icyo kibazo coba caraganiwe ko cyanke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafise umunsi.
Oya, icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama hena ya adashobora gusiga inyuma ikibazo kicaye na cyane cyane agenda ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkoramutima ndetse nuvuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe mwamaje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwaraye mwumvise ibyo ubuserukire inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakeneye ko baja gutorana iwabo ati rero ikabahotera agateka k'umugore abandi nabo ati tubyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza twibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acyita na ingene acyavuye muri ntuteye cyavuye mu nzira cyangwa se kiri ikibazo nyine umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva si ikibazo cyoroshye cyane.
Icyo kibazo hariho abavuga ko ibyo byiyumviro byataye igihe aho havuga ko iki
bo twege ku bijyanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi haba ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bake bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo ugacha bagenda akayagurisha bayagurisha akabinjije mu muryango wundi muntu mushasha nta uri nyifatazanana
ugacha. Sengimana andabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ya matelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Bukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngahamwa tu telefone yanyu namwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane gose ndashimiye kandi n'abanywanyi bose yazo baseza amatwi y'ikiganiro cyacu mwisanga cyo umunsi mugira amahoro mugoroba mwiza mwese.